Nova ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri Y3 radio yacu voa.com. Amakuru mu minembwe bahangayikishijwe n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge bikomeje kwiyongera.
Leta ni nadufasha kugira ngo ibi biyayura mutwe, izi nzoga ziri muri uyu muhana wa minembwe zicike zidacitse, ziraharibisha abantu mu mitwe. Nizimara guharibisha abantu mu mutwe, uzozu ufite imbunda ntamenye ukunda ikoresha.
Uwo ni Dr. Lazaro Sebitere, uhagarariye kaminuza ya Minembwe muri gahunda yo kurinda urubyiruko kunywa ibiyobyabwenge. Turananyarukira mu Burundi, aho bijeje umunsi w'imbonera kure, no muri Tanzania. Amakuru rero mbahaye mikaze mugiye kwegezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Turakomeza mu kanya. Nkuko nari maze kubibabwira, mu Burundi kuri uyu wa gatandatu hahimbajwe umunsi wahariwe imbonerakure, bise Imbonerakure Day mu rurimi rw'Icyongereza. Imbonerakure ni urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi nyine, mu ntara hafi zose. Ubutumwa urubyiruko rwa CNDD-FDD riri ku butegetsi rwahawe no kuba maso rukaburizamo abakwifuza kuvangira amatora nkuko ngo byagenze mwaka 2015. Iyi nkuru turacyayi bategurira, nimara kuboneka turayibagezaho mu kanya. Ariko noneho reka tujye muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo, aho inzego zitandukanye zirimo izigenga n'imiryango itegamiye kuri leta zisaba ubutegetsi guhagurukira ikibazo cy'ibiyobyabwenge birimo Kanyanga n'Urumogi. Bigenda bifata intera ikomeye aho nyine mu Minembwe, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni inkuru umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo uri mu Minembwe yaduteguri.
Mu Minembwe kimwe no mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, usanga ikinyobwa cya Kanyanga gicuruzwa mu masoko, naho Urumogi ari abaturage bo muri teritwari baruhinga kandi bakarugurisha ku mugaragaro mu masantere y'ubucuruzi kimwe n'itabi risanzwe. Inzego zitandukanye zirimo iz'uburezi, amadini ndetse n'abagize sosiyete sivile muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe bavuga ko bahangayikishijwe n'uburyo urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge birimo inzoga za Kanyanga n'Urumogi ku mugaragaro. Dr. Lazaro Sebitereko ahagarariye kaminuza ya Minembwe ite gahunda gukangurura urubyiruko kwirinda kunywa ibiyobyabwenge, avuga yuko benshi mu banywa ibi biyobyabwenge bari mu bateza umutekano muke, kuko usanga hari ababinywa bari mu mitwe yitwaje ibigwanisho.
Nta kuntu dushobora kurwanya ibibazo by'abantu bitwaje imbunda bahaye banywa na Kanyanga, bahaye banywa n'Urumogi, ngo uvuge ngo urashobora kubabwira ngo nibareke gukora mabi ba mu mitwe deja yabo hari uko bameze. Niba dukeneye yuko intambara zishira, leta ni nadufasha kugira ngo ibi biyayura mutwe, izi nzoga ziri muri uyu muhana wa Minembwe zicike zidacitse, ziraharibisha abantu mu mitwe. Nizimara guharibisha abantu mu mutwe, uzozu ufite imbunda ntamenye ukunda ikoresha, ayikoresha nabi. Ufite umutima mubi ntareka gukora nabi, mu mutwe wiwe hadakora neza. Murebe no mu bindi bihugu, Akanyanga n'Urumogi ni ibintu byimiro cyangwa se bibujijwe. Amategeko y'igihugu cyacu arabibuza. Mu gihe rero tudahaye tubibuza, nta kundi intambara yocika, nta kundi abana bokwiga neza, nta kundi imiryango yotungwa neza. Administration locale irahari, hariho polisi, hariho commune, hariho ANR, hariho n'abasirikare. Nibahaguruke bicarane biyama ibyo bintu. Niba ari Urumogi barushikure, niba ari amatariyo imidege bayishikure bayikureho.
Ku ruhande rw'umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe, Bwana Itaburiya Mwaroje, avuga yuko umubare munini w'urubyiruko rujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho, abenshi baba batangiriye mu kunywa ibiyobyabwenge bya Kanyanga n'Urumogi, mu gihe amashyirahamwe yigenga arimo amadini, sosiyete sivile, abashinzwe uburezi n'ubuzima binubira ibi biyobyabwenge bya Kanyanga bikorerwa muri santere yo mu Madego, abakora ndetse bakagurisha inzoga ibo bavuga yuko zabateje imbere mu mibereho yabo. Sangira nabo Patricia atekera Kanyanga muri centre mu Madego.
Ngewe nageze ano muri Minembwe ndi impunzi. Mpageze natangiye gushakisha guteka kugira ngo ngure Kanyanga ndeye ko nabona amaisha yo kugira ngo nge ndihira abana amafaranga ku masomo. Ntangira kugaciruza icupa turigurisha 200 karangura mbona ndihiye abana amasomo. Habona n'isabune yo gukaraba. Habona mbese nyine n'umunyu wo kugira ngo nshyire mu byo kujya.
Nyasingizwa Beninye ari mu bayobozi b'urubyiruko bo mu Minembwe asanga impamvu rumwe mu rubyiruko rwishora mu ngeso mbi zirimo kunywa ibiyobyabwenge no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho ari uko leta yabatereranye.
Urubyiruko rw'ini wacu nta education rufite, nta nubwo rushirikishwa mu bikorwa rusange bya leta biba bihari nk'amanama nk'imirimo nabo bahabwe umwanya bakore noneho bakabaho ngaho ari uturegerege nta mirimo bakora nta occupation bafite noneho akumva bamwe bakaba bakuper de route bagafatwafata imbunda bagenda banyaga abantu mu nzira bakora ibintu bitari byiza n'ibyo byibi bikereya n'intambara kaba iyo habaye swate na manama yo kuganira kugira ngo abantu bagarune ku mutekano w'akarere n'ibiki ntago bashirikisha abasore. Haza abasaza, abagabo bakuru, hakaza n'abashefu, noneho abasore bagasa nkaho bigijwe inyuma.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Zabinesha atangaza yuko afatikanyije n'izindi zego zishinzwe umutekano bagiye bagwanya izi nzoga za Kanyanga ariko bagahura n'ikibazo cy'uko izi nzoga zitanga umusoro muri mwe mu buyobozi bwa leta.
Tuvuge nko muri secteur ya Rulenge Kanyanga iri mu muri nomenclature y'ibintu bitanga amataxi byishura taxi bishaka kuvuga ko bisa nkaho bisa nibyo kwemerwa bene uko ngo tukagaragaza kubirwanya ariko n'ubu twariko tubwira ngo tuzoshakishe tegeko riva hejuru cyane ngo ku niveau ya province uburyo twobivana nikiyo byabwenge ni nzoga zikomeye kimwe na zigeza simba n'izindi.
Nubwo nta bushakashatsi bwari bwakogwa bw'abantu bitwa n'izi nzoga za Kanyanga zikoregwa muri territoire ya Fizi, igipolisi gikorera mu Minembwe gitangaza yuko hari igihe gitorogura imirambo ku misozi mu binogo ndetse no mu nzuzi y'ababishwe na Kanyanga babanywereye muri centre mu Madego no mu gatanu ndetse no mu gatatu ko mu Minembwe. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Minembwe mu ntara kivyo majepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo aho ngaho mu Minembwe. Reka noneho tujye muri Tanzania aho ikibazo cy'ubuvuzi kimwe n'ibindi bitarakemuka biri mu nkambi ya Nyarugusu akomeje kuvugwa kwitotomba kw'impunzi zivuga ko zititabwaho n'abaganga kandi imiti idahagije. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin yatembereye inkambi ya Nyarugusu areba uko icyo kibazo kifashe maze dutegurira inkuru ikurikira.
Ijwi rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nyarugusu zone ya 10 aho ryaganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri iyo nkambi. Mwidogo ni mwinshi yuko kibazo cy'ubuvuzi kitarakemuka. Benshi mu bajya ku ivuriro n'abamama, abana hamwe n'abageze mu zabukuru. Bimwe muri ivyo bibazo no kwirirwa ku ivuriro kubera abarwayi ari benshi kubura imiti kwiye n'ikibazo cy'abaganga gusamarira amatelefoni yabo aho bakoze akazi bagenewe. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ya Amerika.
Nukuri kenshi na kenshi iyo nko mukenyezi agiye nko kwivuza cyangwa kuvuza nk'umwana, abaganga benshi barakunda gusanga bibereye nko kuri telefone, abagwayi ni benshi bakugumira nko ku matelefone abagwayi akabasigaha kigira hanze aga telefone akumbure. Harimo abarembye bamerewe nabi bashaka imiti yihuta kugira ngo ubuzima bwabo ntibubandanye bumererwa nabi. Ariko nukuri twebwe tuba dushaka hajya yubuvuye muhira ntubukomeye ntubugiye kubara makubitaro. Rero kweri abavuzi sinzi kweri ikintu bameze ntibitaho abagwaye n'ukuri sikirenga.
Nukuvuga ubuvuzi kweri ndiko ndaraba ku ruharagwi wanje ku cyimbiro cyiwanje ubwiye kwibaruka kweri baragutwara neza ugashikayo akakwakira. Iyo hageze rero hageze aho wibaruka kesha abaganga barasamara usanga ari kandi cyenda kuri telefone nawe hageze igise cyanyu makiza akacha gutererana yambanye nawe ugasigara urigwana ko kesha ababyeyi amwe barashobora kuhahonera ugasanga ari barutse umwana arabaye na aciyapfa kandi uwo muganga anga yakuzanya ari wene kubako kugira ngo wibaruke bigende neza. Hamicaka bicerekeye chonga ha kubitaro bito ugiye kwivuza imiti kweri barakurigana kandi uko wiganya ugiye gutora imiti aguha imiti idahwanye n'ingwara wiganye wababwiye ati jewe niganye kuko niko cyansubire ku muganga niganye ko ashavuga ngo wowe nturi muganga ntiwaje kudutegeka
mu ndwi heze umuyobozi yashinzwe impunzi muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania yavuze yuko ikibazo cy'ubuvuzi agiye kugitorera umuti kubera mu nkambi zose yagiye ahura n'umwidogo mwinshi ku bijyanye n'ikibazo cy'ubuvuzi bagenzi banjye iki kibazo cy'ubuvuzi ndagitwara kubera mwebwe muri abantu nk'abandi kandi mukeneye gufashwa birashoboka ntihabe hari imiti n'ibikoresho bikwiye ariko ngiye kuzohura n'aba barongozi b'amashyirahamwe ajyoje ubuvuzi kugira amenye uko bakora ibikorwa byabo HCR ndazi neza nabo ko bazi ku bijyanye n'iki kibazo rero nabo nzobahamagara kugira tuvugane neza uko iki kibazo kizokemuka inkambi ya Nyarugusu ituyemo impunzi zirenga 180 ibitigi bitangwa na HCR ariko ifite ivuriro rimwe rikuru n'ayandi mato matatu ibyo bigatuma abakeneye ubuvuzi barenga 100 ku munsi ku bw'izo mpamvu ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitaratorerwa umuti nk'uko bigenewe mu nkambi zose za Nduta Mutenderi na Nyarugusu
cyo gituma rero n'ukuri twe ikintu dusaba na cyane cyane twebwe bakanyizi nitwe dukunda guhura n'ibibazo abantu bagejwe kwera amagara y'abantu abashira amajeje amagara y'abantu kwitaho no kuri amagara yatwebwe impunzi cyane cyane abakenyezi n'ibibondo niko kuko dukunda kubangamirwa gacye rwose abatwe sa yuko mwo bidukurikiranira hanyuma natwabarundi tukaronka amahoro
amashyirahamwe amasef hamwe na Croix Rouge ni yajeje ikibazo cy'ubuvuzi mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi yo aremera yuko igikorwa cy'ubuvuzi ari kimwe mu bikorwa bikomeye mu nkambi niyo mpamvu umwidogo udahera ariko baremera yuko bagiye guhana bamwe mu baganga badakora neza akazi bagenewe uyu ni umuvugirizi w'ishyirahamwe amasef Bwana Bernard Joseph
waje kwamba imesema kwamba hawana matibabu tofauti hiyo imekuwa
tulemera yuko hari gihe imiti gabanuka icyo tugiye gukora ni kuganira n'abaganga kugira baje baraganira neza n'abarwayi bababwira indwara bagwaye bakongera bakababwira uko babavura kugira imyidogo igabanuke kubera turabona yuko benshi bataha bidoga yuko batavurwa nk'uko bigenewe
kuwasaidia wagonjwa kuelewa
mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma uburengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovin ku bw'igihugu cya Amerika
turagushimiye James Jovin nyuma yaho ihuriro sinare ry'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi sore itangazo rivuga ko abarigize bari bamaze imyaka irenga ine hanze y'igihugu bitegura gutaha no kujya mu matora ateganijwe mwaka w'2020 amashyirahamwe arenga 10 hadaharanira imyanya ya politiki yahise asohora urwandiko ruvuga icyo cyemezo ko gitunguranye kuko mu Burundi ngo nta kirahinduka cyatumye abahunga igihugu batahuka bakemera no kujya mu matora. Mamesi bansubiye ko ushinzwe politiki diplomasi n'imibanire y'inzego muri ayo mashyirahamwe havuga ko hari byinshi adasobanukiwe mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bansubiye ko yabanje kumubwira uko ihuriro SNARED ryafashe icyo cyemezo.
Mamise bansubiye ko umutegetsi w'umunani yajejwe ivyerekeye politike diplomasi n'imigenderanire hamwe n'izindi nzego n'ayandi mashirahamwe murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika nashaka cyane cyane tuvugane ku ngingo yafashwe n'ugoronani yo gutahuka haheze nk'imyaka irenga ine abategetsi benshi b'urwo runani bari hanze y'igihugu nashaka mutubwire iyo ngingo ko muri iki gihe ivugwa ko byinshi yafatiwe he byagenze gute kugira ngo mushike kuri iyo ngingo
ushika kuri iyo ngingo ibyo ko ari ibintu bisanzwe ndagira mbanze ndamutse bose bakora twumviriza kuko ahanini abantu abarundi twese igihugu c'u Burundi nico catovyaye n'ubwanze turi ba cyamugabo umwe twavyawe umubyeyi umwe iyo ibereri yaje haragira igihe abantu bakabwizwa kwikubita agashe twebwe rero muri SNARED twarabiravye hirya no hino tuti ka turabe ko abatwara Burundi ubu kuri igihugu Petero Nkurunziza avuze ko atazosubira kwitoza kandi ibyo yari yarabyemereye u Burundi n'amakungu gihe asubiye kwitoza twebwe ibyo twita igice cya gatatu mugabo yacitse cya kabiri yari yaremereye Abarundi n'amakungu ko atazosubira kwitoza kandi yarabisubiyemo kabiri gatatu Abarundi baza yuko ibintu bitumvikana n'umugoresha amajambo nyine yavuze ati umugabo arihindukiza kirago mugabo ntiyihindukiza mu ijambo uwoho majambo ya none ngira ngo umuntu yovuga ati umugabo arihindukiza mu mashuka mugabo ntiyihindukiza mu ijambo aho jewe gushika ubu ndibaza yuko iyo ngingo ihambaye yafashe ishikirije Uburundi ishikirije Abarundi
none iyo ngingo muzoshyira mu ngiro ryari abategetsi ba mbere bazotangura gutahuka ryari
haragera igihe abantu bariko baraharanira politiki babwiza kumenya ibyo barondera jewe mfata ni ibizo turiko turarondera si twebwe tubironderera kazoza tubironderera ibyo bibondo biriko biraruka tubironderera aba bantu bafite ingorane mu makambi y'impunzi reka turabe tureke kuguma dushyira hejuru turabe ingene ahubwo twokwicarana tukavugana nabo dufite tuganira turabe ingene umwe wese yosukamo amabisi hanyuma abantu bazokwitabe amatora y'umwaka uza
muriko muvuga ko muzoshika musaba ibiganiro
no ibiganiro bisoba ibiganiro turiko turabisaba n'ubunyene turiko turabisaba hari ibitari bike byari bikwiye gukogwa kandi turizeye yuko abajejwe intwaro ubunye mu Burundi bazokumva kandi twabateye twabyotimbo twebwe amatora tuzoyazamwo mugabo ni muwuze hari ibyo dukeneye kubasaba hari ibyo dukeneye kubabwira hari ibintu dukeneye kuganira muri Abarundi turi Abarundi ndi mushobora kutugumiza hanze
ariko leta y'Uburundi yavuze ko yakiranye akanyamuneza iyo ngingo ariko ikavuga ko atabiganiro itegekanya kugira namwe akizero ko muzoga ibiganiro bitabaye imyaka ine mugakura
abantu iyo bafise ibyo bapfa bamafise ibyo baganira kandi si ngombwa ngo birinde guca byose ku maradiyo mugabo ibi tuzokwicarana si ngombwa mu gifaransa nuko mu kirundi ni ukwivuze ko ibiganiro ucume ngo abantu babifata ukundi ngo ni ibintu special no parole de concertation urabona hari ibibazo byinshi ibyo bibazo nabyo turakeneye kwicarana nk'abavandimwe twicarane nk'abanyagihugu twese tubwire icyo dushikirije turabe ingene twese impande zose twotereza amaso kuri kazoza turabe ingene hokugururwa ingene urugwaruka rudukurikira koronka umwizero ku Burundi bugiye kuza kuko tidushobora kuguma mu ndyane imyaka yose cyo kuva mvuka hari 58 nane mbona kira kwamezi kw'imyaka itatu imyaka iheze usanga Abarundi basubiyanyemo ibibondo by'Iburundi biriko biricwa ntidushobora kubandanya gucyonye
none iyo ngingo ntimwatwishuye mu kanya gatoya cyane rwose muzoshyira mu ngiro ryane yo gutahuka abambere bazotajyane
ingingo yo gutahuka izoba muzobibona ikintu cyose bujya kirafita ingero yacu reka ngo uzeno zari husi zari ibiyumye no kugenda buhoro buhoro mugabo twebwe ica twiyemeje nuko duhamagara Abarundi yuko ahubwo bo kwitaba amatora kugira ngo barabe ingene bahindura intwaro zihari kuri iki gihe barabe ingene kazoza ku Burundi n'Abarundi kugira akarusho icyo ni cyo gihambaye
iyo ngingo yanyu ariko yaranibaguye n'amashyirahamwe atari make cyane cyane amashyirahamwe ya societe civile avuga ko iyo ngingo yabatangaje kubera ibiganiro mwasavye kuva mu ntango eka nivyo mwari mwasavye byose musa nababihevye
gufata kuvuga iby'umuntu yishakiye biroroshe mugabo haragere gihe umuntu abwizwa kwiyumvira karaba neza ibyo ariko aravuga iyo bizoshika no Burundi sitwe muri sonare de nisi twebwe turiko tubikorera mu bisanzwe mu batari bake dahere turanakuze nta ma ambition politique twifise mu Burundi mugabo tutugira tuti reka dufashe kazoza kugwaruka kazoza ku Burundi kaboneke dufashe turabigenye huboneka umwizero mu Burundi na mu Barundi no Burundi
mu bahurikiye mu muhari mu runani senarede harimo bafise imitahe bakurikirana leta Burundi ikaba yaratangaje ko abo bazoshikira mu tungane ikaba zobanza kubazwa ivyo bakoze n'ubutungane bwa Burundi aho muri senarede mwa ivyo mwafite akiri gute
ivyo biri mu byatso bibwizo ku kugani kumvikana ko nayo abavutse ayo majambo uvutse mboba bareke bivugire sinibaza yuko bari batumweje nibaza yuko bashaka kugira ngo babone ko ari bihangaye babone ko bazi kudadaza ubwo si ubugabo kuko iyo bukeye ukabwirizwa gusubira inyuma ku byo wari waravuze ucumaramara
mukane gatoye cyane gose mwavuze ko ikintu gihambaye ari uko abarundi buruhuka inturika ingwano eka indyane bamyemo ikintu mwifuza ko cokorwa kugira ngo ibyo byose bitsimbatare mu Burundi eka nayo matora atekanijwe mu 2020 azagende neza ku barundi bose ni nkibi ibintu mwifuza byokorwa ni nkibi
mu gice ca mbere hari huko abarundi twokumva yuko amatora ni rendezvous démocratique dushaka kubwira mu Burundi dushaka kubwira umunyagihugu ngo uhamagariwe gutora utorera kazoza kawe ngo nuce wigumira muhira aho wo buri kuramuhenda cyane kose ahubwo ubu aba cyane cyane kwaro bitegure baze hasi muri aya matora za bazogende batore mugabo wese atore igihuriranye n'ico yipfuza niba hari abipfuza ko ibintu bibandanya gucyanye ziryane zibandanya okay ifite n'uburenganzira bwabo mugaje ndizeye yuko hariho amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi bagira bati ibintu turarushe ibihinduke erega aba bantu bose babugaraniwe mu makambi y'impunzi bari n'imiryango baje bapfamo bari n'ibyabo byatsatsi kubyononekara abo bose twishyire mutwe yuko barakeneye kuruhuka ubwo rwaruka ariko rurapfira nabi mu mashitingi ya nuzi HCR rubakeneye kuja gusubira kuruhuka ivyo nabyo bishoboka gute imbere y'uko amatora abangira ngo bizogura ariko mbwa harimo ari hamwe amatora abaye neza bakabona bati ibintu birahindutse hamba batowe bashashe bakagira ati mbo okay ingorane zarabaye reka turabe nyine twigira hamwe ingene ibintu byosubira hamwe bose bazaba babibona hariho muri senaka yete tuguma tuvuga tuti nyabuna hariho amasezerano yari yaratewe ku igikumu yarusha ayo masezerano turabe ingene yocagaruka mu nzira za vuba asubire mu bwirizwa shingiro kugira umutsina mu Burundi wese yumve yuko ari mu gihugu ciwe yumve yuko asonegwa kandi yumve yuko yubahirizwa n'amategeko atawuza kumunyagutwiwe nk'uko turiko turabibona ubu atawuza kumuta mu munyororo nk'uko tubibona ubu atawuza kumurengera karimbi nk'uko tubibona ubu turabe nyabuna ingene iyo randevu yo mu mwaka uza yoba randevu abarundi dusubize imitima hamwe tukaraba ingene twubaka kazoza ku Burundi n'abarundi
akamumotera abarundi babona ko muri iki gihe umutekano wabo utobutekanye mu gihe buta mu Burundi akamumotera leta Burundi nayo nyene ika ibazwa byinshi muri iki gihe ni nkakaye mukane gato
jewe cane abarongoye Burundi ubu tuze turirinda aya majambo yo gushikuza hari habo numvise bavuga ngo nibishushungwe no atande iyo umuntu ahunze aba ahungishije amagara yiwe tureke kuza turashikuza umwe wese yumve yuko ijambo avuze riba ijambo ryubaka ijambo avuze riba ijambo ritegura kazoza ku Burundi k'abarundi k'ibibondo by'i Burundi cyo kimwe n'abari hanze abo bibaza yuko bobandanya baza barerekana ko bafise ingufu berekana yuko ari bihangange barihenda imera n'imperuka abarundi bazobwizwa kwicara bagira akanywa babo bari cyane kare bagira ati ibibondo biriko birishwa nabi ibibondo biriko birononeka ku buzima n'ibibondo byacu n'ibibondo by'u Burundi reka ahubwo turabe ingene tureka kubyo turaryana tubafashe kugira kazoza kuko ejo nibo bazoshobora kubaka ku Burundi kandi nibo bazoshobora guteza imbere iki gihugu cononekaye. Twebwe natwe turiko turakura, twebwe dukuze abantu barenze imyaka 50. Izi ndyane zihari ntituze turibaza ngo nta ruhare tubishisemo. Twese hariho uruhare turufisemo. N'imiburiburi byaratunaniye kuvuga, byaratunaniye guhanura, hanyuma ibintu birayangana tubona. Ubu rero twikubita agashi, turabe ingene umwe wese avuze ijambo, avuga ijambo ryubaka, avuga ijambo rihumuriza, avuga ijambo ryugurura amaboko kugira ngo Abarundi n'Uburundi busubire kugwana mu nda, busubire gusangira kazoza nk'uko vyamye na kera na rindi.
Mamese bansubiye ko umutetsi murunani senare ajejwe ivyerekeye politike, diplomasi hamwe n'imigendanire n'ayandi mashirahamwe. Murakoze cane gose ku kanya mwa hari radio Ijwi ya Amerika.
Murakoze cane gose.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mushuti mukomeje gutega amatwi Ijwi rya Amerika, tubisegureho ku nkuru twari twababwiye yo mu Burundi ko kuri wa gatandatu hahimbajwe umunsi wahariwe imbonerakure, bise imbonerakure de mu Cyongereza. Imbonerakure n'urubyiruko rero rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi mu ntara hafi ya zose. Ubutumwa urubyiruko rwa CNDD-FDD riri ku butegetsi rwahawe akaba ari ukuba maso, rukaburizamo abakwifuza kuvangira no gutoba amatora nk'uko ngo byagenze mu mwaka 2015. Amasaha rero ntatubaniye kubera ko iyi nkuru ntabwo tubashije kuyibona muri kano kanya, ariko mbasezeranye ko mu makuru yacu ataha turibuze kuyibagezaho. Nshimire mwe mwese rero mwaduteze amatwi, nshimire na bagenzi banje bamfashije ku buhanga bw'ibyuma. Je mwari kumwe kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, ndagira nti mukomeze kugubwa neza n'Ijwi rya Amerika.
Yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Yabaye isubizo cyacu. Abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo
kuri bose yo utavangura umyaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze nibiri imbere nankeka twitereko izorushiriza radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu.